urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 13 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Radio yanyu ijwi rya Amerika iri kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2 n'ibice bibiri. Mujye kandi no kuri rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Tugiye guhera ku makuru yo mu biyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 turabagezaho cya kiganiro cy'umuziki dususuruke. Mu Rwanda abakoresha telefone zigendanwa barinubira rwose ukuntu zikora nabi muri iki gihe. Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka, mwongere mukanye. Aha ni ku murongo w'ikigo cya MTN. Imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi. Imvugo yabanje guteranya abantu, uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone. Ni ibintu byashinze abafatabuguzi ba MTN mu rujijo, ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo.
Iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya, ubundi kaba ibaye compose kandi yarere gucamo.
Cyambere cyo hari serivisi bakoraga nizigende nizihure, nko kuba hamagara umuntu ibikunde, kuba wanatira bigatinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amayinite watiye asanga bayagwaye nk'ejo. Nikindi cyo kibazo twabonaga muri ino minsi.
Hari ikintu byabahungabanije mu mufatanye?
Urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu ntibite bikunda, urumva ko ari byaba bipfuye.
Itumanaho rya telefone ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu, ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindiza imirimo yabo muri iyi minsi.
Urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere, cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta nk'abantu bakuze imbere hejuru yacu aguhamagara ari business mufitanye idaciye muri mwe atakwihorera, mbona ko byabyisha akazi kenshi.
Hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa MTN ntibambone.
Iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga?
Hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu. Ari nk'uwo twaga dufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye, twananye ko duhurira ibunaka kandi ari we wagombaga kuyamba, kandi ari njye wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki, ariko yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi. Kuri uwo munsi amafaranga narabuze.
Hari hagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo, ndetse nta n'ubaye ibisobanuro. Kuri wa gatanu nibwo MTN Rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo. Yavuze ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abakiriya ba MTN bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane, ku buryo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze 2.5. Abayobozi ba MTN Rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanahuriranye ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje. Ganetine Nzitatira ushinzwe tekinike muri MTN Rwanda yabisobanuriye abanyamakuru.
Ku buryo ntabwo tubyitize cyane, kuko icya mbere twariye muri process yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu, ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atandatu akurikira. Ikibanze kwari gusimbura ibishaje. Twamara gusimbura ibishaje hakurikiraho kongera ubushobozi bwa rezo yacu. Niyo faza tujye kujyamo ubu ngubu, ariko icyabiteye cyane nk'uko kwemeza nabisobanuye ni abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe.
Iki kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa ntiriboneke kiravugwa ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu. Iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ubifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye. Iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bacyo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze, n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza. Abayobozi ba MTN ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abayoboke bicegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa ejo kuwa gatanu bashyamiranye n'urwaruka rwa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi bashyamiraniye ku mutumba wa Kinama muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rurale. Intandaro yabyo ni akazu k'idandarizo ry'imihwi aba CNDD FDD baregwa ko basambuye. Evaristo Nzikobanyanka yakurikiye inkuru y'iyi mishyamirano.
Ako kazu k'idandarizo ry'imihwi kare gasambuwe kari ku ibarabara rya Bujumbura Bugarama ahashamikiye ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi. Ko kare gasambuwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu byemezwa n'icegera cy'umukuru w'umutumba Kinama mukuru Misheri.
Nukuri nafashe nkatera kamu kuko ntaboshirana ntabazoshirana n'abavandimwe n'abavukanye arumva abo ari kiyoka cyo bagitangwe nabi. Ariko je nibaza ko dufise udutwara nibaza ko mwe mu mubaza hanyuma gaheza akaza agatangi humure kumure bakarema bagasubira hamwe n'ukuri ibintu bigasubira uko byari biri uko kweri je ba mu kinama nibaza mu kinama n'ahantu harameze neza cyane atanjyane atabantu bapfa cyane cyane by'imigambwe wasanga bicariye bisangira icupa.
Abareye basamburiwe ako kazu bavuga ko kasambuwe n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakabivuga bafatiye ku kuntu rwari rugize iminsi rubasaba kuva inyuma y'umushingamateka Agaton Rwasa bakinjira muri CNDD FDD. Ntibashima guha amajwi ijwi ry'Amerika ku gutinyirira umutekano wabo. Ariko ibyo bavuga byemezwa n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'Abarundi.
Harabanje harabinama yakozwe n'abantu hama baravuga bati umuntu wese akiyoboka umushingamateka Rwasa gato yitwa ko ari muri mizero nta bubasha nta burenganzira gifite bwo kudandariza akwibarabara. Urumva birateye agahinda abantu b'abanyagihugu bibaniye neza babana badandariza hamwe aba CNDD FDD abo ba muri mizero no mu yindi migambwe mugabo hakaza abantu babacanishamwo bavuga yuko bamwe bohakorera abandi batohakorera byaciye bishigwa mu ngiro rero mu icoro ryakeye aho akazu kabakoreramwo ibyo kudandaza imihwi basanze kasambuwe hanyuma abagasambuye n'abari bariko barahiga kuva hirya y'ejo ko bazobirukana birumvikana.
Musitanteri wa komine Mubimbi Leonidas Ntirandekura yishikiye mu kinama kwirabira uko ibintu byifashe yabwijwe rya Amerika ko cyatumye ako kazu k'idandarizo ry'imihwi gasamburwa atari imvo za politike.
Yari bigara ry'abantu 14 ariko 11 n'abasenedede FDD batatu nabo mu mizero. Murumva rero bivuzwe ko oba habomowe akazu gakoreramo amizero y'Abarundi no gushikuza sivyo namba ahubwo imishamirano mugabo koko yarahabaye nkuko nabitohoje yabaye hagati y'abatoza kori ba komine hamwe n'abakora kuri iryo rigara. Ntibashoboye kumvikana ku kuntu botoza amakori nkuko twabisezeranye ariko ukuntu batashoboye guhuza bituma basabirana guhera ejo gushika naho ako kazu kabomo mugatwe twaje turasuka mu mabisi.
Nayo kubijanye n'itotezwa ryo barigirirwa abayoboke b'umushingamateka Agaton Rwasa basabwa kwinjira muri CNDD FDD ku nguvu. Uwo aramuswa komine Mubimbi ashikiriza ko atabihari agahumuriza abo babisabwa ntibabishire mu ngiro.
Ndabahumurije cyane uretse bimwe byo gushikuza ko muri komine Mubimbi mu buce bwose bugize komine ya Mubimbi mu mazone yose aba FNL n'aba CNDD FDD cyangwa abo mu mizero basanzwe babanye neza n'abagumyabanga nta nzira ikirashe uretse ko rimwe rimwe haduka ikibazo bamwe bamwe bagaca bashaka kugikamisha kugira ngo berekane ko bariko baratotezwa. Ariko muri rusangi nta totezwa rihari hagati y'abagumyabanga na mu mizero. Ibyo bintu ntabihari wanashaka uwo bishikiye wese tumusaba ko aca dushikira agashikira abajejwe intwaro kugira ngo bahanure cyangwa bahane uwo bayakoze iryo kosa.
Umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'Abarundi asaba isanurwa ry'ako kazu kugira abahora bagakoreramwo basubire ku kivi. Musitanteri wa komine Mubimbi ategwa ko kamo ashikiriza ko inyuma y'urugendo yakoze aho mu kinama we n'abo bafashanya bafashe ingingo nuko icyo kibanza kiba kirugawe imbere yo kumvikanisha abahora bakidandarizamwo. Avuga ko bavuye ibijanye n'amatagisi ibitemerwa n'abahurikiye mu bigenga miziro y'Abarundi babandanye bavuga ko ibyabaye ari totezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD FDD muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
asumuka taboyi mu Rwanda na Evariste Nzikobanya nka mu Burundi murakoze rwose cyuti z'ijwi rya Amerika ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi aho ziri mu karere k'ibiyaga bigari
Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro byinyi no genekerezo muri saa 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwi ikaze mwese
ibitabo oya aha kwiye kwera iki ni gice cha kabiri turabironga
Ebara tupia viki isha kuri yangu ida tushwa kuzana na mahera tujira ba duhama tayari sisi jogo foto tatu kuri ni kani ni kwenye
na banyeshuri bo mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri cy'ishuri nshingiro hi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo cy'ubukene bw'ibitabo bafise iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye abakozi bahurike masendika atandukanye arimo abakozi ba leta mu gihugu cy'u Burundi basaba kudatozwa intererano y'amatora ku nguvu turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umushikiriza manza mukuru wa pareke igamiye sentare isura mwo imanza zanguzi kuri wa kane yasabiye umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri biga muri kaminuza ya Kayanza abasore babiri bagizwa gushaka kugandagura uburozi kugandaguza uburozi mukuru w'umugambwe ku butegetsi mu ntara ya Kayanza CNDD-FDD umenyesha makuru wacu mu ntara ya Kayanza Jean Bosco Ndarurinzi yarakurikiranye iby'urwo rubanza
Abari mutse imbere ya sentare isubiramo ya ngozi ni Mbungabunga Aroni aturuka muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza na Ndayisenga Samuel aturuka muri komine ya Kabarore muri yo ntara nyene bagezwa n'ushyiza manza mukuru gushaka kugandaguza Habimana Ferdinand asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza uburozi abagiriza kandi kwinjira mu nzu yiwe atabasha babifitiye umushyiza manza mukuru abagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wiwe wo mu nzu asigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera bamaze kumwemerera amafaranga arugwa ku miliyoni 5 umushyikiza manza mukuru uyunganiwe n'ibyabona bye bibiri ubusaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Kiza Petero yaciye abimenyesha shebuje Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze bafatiwe ko n'iryo sango avuga ko bari bahanye kugira abashyire ubwo burozi mu mfungurwa uburozi bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushyikirizamanza abivuga abashingijwe bahawe ijambo barisigura bose bahakanye icyaha bunganiwe n'umushingwamanza wabo basiguye ko baremenanirijwe uko ari babiri bavuga ko bari basanzwe ari abagenzi b'umukozi w'uwatwara umugambi uri ku butegetsi mu ntara Aroni Mbungabunge yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Byarimana Feredina yasiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye umushingwamanza wabo yasabye ko umushyikirizamanza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga kubw'uyu umushingwamanza ivyo vyerekana ko ari remenhanya ryakozwe imbere y'uko bafatwa asigura ko atatonga bigaragara bafatana umushyikirizamanza mukuru avuga ko itonga nyamukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icyaha yaba umushyikirizamanza cyane ivyabona vyiwe bemeza ko abasore biga kaminuza yo mu Kayanza bari babanje kuza kuraba ko atanze itizi zihari kugira bakore icyo bari bateguye bakigura ko bagiye gufatirwa mu cyumba cy'umukozi bafatwa n'abapolisi bari bategereje ko icyaha gikogwa icyo ni kindi umushingwamanza wabo yongeye kogera ko mu kwerekana ko ari remenhanya ryabateguriwe kuva kera ubunganira abashingijwe yanahakanye ko atacyaha cyakozwe kijyanye no kwinjira mu nzu ya Habimana Ferdinand batafitiye uruhushya yasiguye ko bakiriwe n'umukozi wa nyirurugo arabaha ikaze atanga ubuzigiyemo uwunganira ubusaba indishi we yavuze ko abo basore babanza kurereka ku kajisho nyenurugo n'abamacungera ubuzima imbere yo kwinjira iwe yasiguye ko bari barahanye imvugo ifoyitse n'umukozi wiwe acha abamenyesha ko n'umukeri bavuga ko ari bo bari bagiye kurondera uri muri izo mvugo zifoyitse uko abisigura umukeri yisigura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza amakoto n'abapolisi biwe nayo amavuta bigasigura imbonera kuri mu busoze abashengejwe bose basabye kwezwa bavuze ko atakintu na kimwe cyemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza baca basaba sentare ko yobona ko ari remenkanye ubunganira we yasabye nyabona ko kiza pye umukozi wa Ferdinand Habimana yokurikiranwa akagirwa ko amatohoza akwiye mu gihe umushyikirizamanza mukuru avuga ko hari uwategezwa kuriha miliyoni zitanu kuri ubwo bwicanyi uwo mushingwamanza wabo abona ko uwo mukozi wo mu nzu ari we yogirwa ko amatohoza akavuga uwo bari bateguranye umugambi wo kuremenkariza abo basore babiri umushyikirizamanza mukuru we yasabye ko ugwakiwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zabo zose aho naho yasabye sentare isubiramo ya Ngozi kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni zitanu kuri umwe wese mu gihe havuzwe ko hari abari gutanga amafaranga y'agahembo ku bari kugandagura warongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza nta kibazo kijyanye n'abari inyuma yabyo cyangwa abari gutanga amafaranga kigeze kibarizwa mu ntara y'Icyese tubagize uwunganira usaba indishyi yavuze ko abashingijwe banse kuvuga abo bari kumwe n'icyo bagomba kubikorera asigura ko ari inkozi z'ikibi ziciye ubwenge urubanza rwakiye rushyirwa mu mwiherero urwakiwe rukazomenyekana ku itariki ya 25 uku kwezi kwa mbere Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye mukanya turaza kugaruka ku nkuru y'indero nari nabyo mu gisata c'indero nari nabemereye ariko tubanze tubabwire gato ivy'amahuriro y'amasendika abakoze mu Burundi COSIBU na CSP bafise impungenge ko leta y'u Burundi ishobora gutoza interano z'amatora ya 2020 ku nguvu mu rwandika yo mahuriro yarungike ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubutunzi asaba ibiganiro umenyesha makuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanya nkaha aratubandaniza ino nkuru
Ijo tegeko shikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 cyateye ku bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi kwigenekereza ya 11 ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze umushikiranganji bishikira cha leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ijo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka 2 ya 2018 na 2019 no kuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimo ivyo bikaba ariko abaje kuba ibiganiro nkuko abo mu masendika ahurikiyemo abakozi ba leta babivuga ibiganiro bitaraba nkuko Celestin Sengiyumva icegera cy'uburongo ihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye Ijwi rya Amerika agatangazwa nuko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo
hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iyo bwirizwa y'abashikiranganji itaraja mu ngiro ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje tuvugana nabo bakoresha ingene navyogenda kugira ngo igikorwa kigene neza nta numwe yanka baterera natwe umuntu guterereje turabishigikira umva rero ibyo n'ukurenga bwa mbere kuvyanditse muri iyo tegeko shikiranganje ikindi cya kabiri naco no gufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye
ubushikiranganji budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi no ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu itangazo ryashizwe habona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiye ngo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba co kimwe na COSIBU ibiganiro icegera cy'urongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire icyo bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora Celestin Sengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora
biteza kuba aribo bavyanditse nibo bavyanditse usoma ku nyinyigira gatanu bambara article 5 y'igitegeko nshikiranganje bavuga bati dialogue sociale sera organisé pour explication du processus mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda
mufise ubwo bakoreta yabivuga ati kosibu ikwira gumura nabo tanzi yo ntererano bacha bivamo
ahubwo iri kwifasha leta wumva igumura gutahubwo nungira nuwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azofya atanga
Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu aremeza kubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika kosibu na CSB ruzagwa bashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira icyo bavuze ku biri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batuzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshuri bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi 50 ategerezwa gutanga amafaranga amajana 5 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 tuza gutanga igihumbi ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 atuza gutanga ibihumbi 200 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 atuza gutanga ibihumbi 500 ku kwezi hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni ibihumbi 30 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko basaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwiza atunga abafise amahinguriro n'andi mashyirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
cyo kumasonga nkitangura abanyeshuri mu myaka ya kabiri mu gisata cha kabiri nyene cy'ishuri nshingiro mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bemeza ko bari ko basubirirwamo ibyo bize mu gice cha mbere kubera atabitabo byo mu gice cha kabiri bategereza gukoresha biraboneka abanyeshuri bati turiko turasubira inyuma cyane ariko mu bushikiranganje bw'indero barahumuriza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba bwangu ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Raymond Zimana
Ku mashure mu gisagara cha Bujumbura indwi zibiri ziraheze igice cha kabiri cy'amashure yabaye intango canka yisumbuye atanguye ivyigwa rero bikaba biriko biratangwa ariko mu myaka ya kabiri mu gice cha kabiri cy'amashure shingiro poste fondamentale mu rurimi rw'igifaransa aho kwigishwa bishasha basubiramwo ivyo bize mu gice cha mbere
ibitabo oyaha kuye kwera ico ni gice cha kabiri turabironka kuri we deuxième trimestre hariho abigisha babatufasha kugera kanza no bizeza bay
ari bitagenda neza kubera yuko ukubura ibitabo dufite ibitabo bidakwiye muri iyo nduheze twari ko turakosora ama exame ubu naho rero baratubwiye abigisha kuri iyo ndwi iza turashobora kuzana amahera tugira baduha amatexte tuje gufotoza dukwiririkanye nyine kwa nyine ya dushobore kwiga kubera nta bitabo bihari
abo banyeshure basaba ko ivyo bitabo vyoboneka kubera ngo bifise ingaruka mbi kukungene baca bigishwa mu gihe umwanya utakaye udasubira kuboneka
taba bije biteze ndaca twiganye tunyaza kugira dushobore kwavansa cyo kumwe n'abandi saba yuko duha ibyo bitabo umwanya donc shitari ari premier trimestre tuba dufite ibitabo hama deuxième trimestre itanguye tukaba dufite ibyo bitabo bya deuxième trimestre kugira dushobore kwavansa
Kwege dusaba kugira ibyigwa bigende neza yuko bonturonsi ibitabo bikwiye kugira ngo umunyeshuri wese agire igitabo hama ashobore kwiga atekanye
eka no mubigisha bemeza ko ubu basubiramwo ivyo bigishije mu gice ca mbere bakavuga ko kubura ibitabo ku mwanya bituma bihutisha ivyigwa navyo bigatuma badakora nk'uko byategerezwa
ishuri turaronka ibitabo by'igice ca kabiri ikintu dukora ubu dutugirisubiramwo ivyo twabonye mu gice ca mbere mba nyine yobura kubera ntituba tubyiheza ku gihe twategereza guhereza kandi ikindi bica bituma twigisha twihuta abanyeshuri ntibabe bagitahura nkuko bateza kutahura benshi twiruka n'umwanya no guheza ibyo baduhaye bategereza kwigisha
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero aremeza ko atagitabo cyo mu myaka ya kabiri mu gisata cya kabiri cy'ishuri shingiro kiraboneka kiretse ku mashuri y'akarorero Juma Edouard yemeza ko ivyo bitabo biriko birakogwa vyatsevye kubera ikibazo cy'uburyo
murazi ubushikanganye ntibukora ibitabo buravyandika mugabo ababikora nabandi bigaca rero mu nzira y'amasoko amasoko ya leta dufatiye rero kubijyanye n'amasoko n'igihe ayo mafaranga aba yabonetse kuko ikintu gihambaye hajya ntushobora kugenda ngo uhimirize abantu baze guhiganwa mu masoko igihe amafaranga utarayageranya tegeko arabibuze byarashitse rero yuko ayo mahera ateba kuboneka amasoko nayo agaca atangura ateje gatoya ariko muri umwanya tuvugana ibitabo biko birakogwa
uyo avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba n'ahadatomora ikiringo bizobonekerako asaba abarezi ariko kuba barakoresha ibyo bafise mu gufotoza nk'ivyo bakoresha indwi kugira barindire ko ivyo bitabo biboneka
naho twahinduye indinganizo burya ibitabo bahorana ibyo bigisha bisanzwe birimo abigisha barashobora kuba bararaba muri ibyo bitabo bya bisanzwe biri mu mashure hari uburyo bwo gufata nk'ibitabo bagafotora ku nyito twita amafotokopi ibijyanye n'indwi imwe cyangwa zibiri bakarindirirako ariko icyo twakwemeza ngaha ni uko mu minsi mike y'ibitabo bizotangura kuboneka mu mashure
umugambi w'ishure shingiro watangujwe mu Burundi wazanye iminyanyuro zitandukanye haba intonde z'ivyigishwa amasaha abanyeshure bigishwa ku munsi eka mbere n'ibitabo bikoreshwa ubushikiranganje bw'indero mbere bukaba buheruka gufata ingingo yo kugabanya akaruhuko mu mpera z'igice cya mbere n'icya kabiri cy'umwaka w'ishure aho cavuye ku ndwi zibiri kikaja ku ndwi imwe nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero buri gice hakoreshwa ibitabo bishasha nko mu mwaka wa kabiri mu bisata bitandatu hakaba hakenewe ubwoko bw'ibitabo 63 ku mashure yose mu gihugu afise uyo mwaka Remunzi Imani Bujumbura ijwi rya Amerika
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze kandi nshuti bakunza aho mutwumva muri hatandukanye za Bururi za Rumonge za Muyinga Makamba Kirundo intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi abatwumva muri mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda namwe bw'ikaze ni rwanyu Uganda nitwabasize inyuma Tanzania nuko na Congo ikaze ni rwanyu akanyika kanya duca tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu iyo bari ijya nino akaririmbo ni lala kumuririmbyi techno akabari umuririmbyi wo mu gihugu cha Nigeria wambere dufite ku murongo ni Jeremy kaze kujuga Amerika uherereye he
ndi mu kinyinya
cha Kirundo
kinyinya mu ntara ya Rugigi kandi nyene ni wa mu kodi wa banko bo
havugwa makinga ho kinyinya ga Jeremy
na poka karumuteka no akavura karagwa ubu
na kavubu nkuko mubivuga
na kavubu nyene
ego hezu dukinga ho mu ruyigi
kare aheza mahoro
na mahonda kabushaka gutasha ndeno negaje hego no musa
no musi ni fata kuhera kwa bantei vandi na vikori tunga kama shahash
kawe na wewe duche duso zira kwiki gani ili wanyo muna harachuno musi nchutiba kunzi mwai kumra tukumviza mga kenu ye Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Joe bakoze ibikori nka Diane Nahazwe nari kuri micro tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire rero umunsi mwiza muranirwe mu banyu no mu vyanyu ijwi rya Amerika amasaha ari imbere tubatumiriye amakuru atandukanye saa 10 ni kiganiro muri sanga muraza kuba hagufi ya radio yanyu gucyo muyage na kubyo bazaba babateguriye
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet radio yacu voa.com. Maze rero abatwumva mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho dususuruke ikiganiro cy'umuziki.